Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika, ivugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Mu Rwanda abantu bagera kuri 10 barasomye nturi mu ruzi Nyabarongo ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'indwi.
Babashije gukuramo babiri. Tuzategereza igihe bazazamukira. Cyifuzo twifuza ni uko tubabonye twabashyinga nta kintu.
Uyo ni umubyeyi w'umwe mu bana basomye nturi mu ruzi Nyabarongo. Mu Burundi wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe Ingozi yimuriwe mu ibohero ry'Igitega. Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarateye ivyatsi birego vy'uko yahaye indaro abayisilamu bagwanya leta ya Uganda bo mu mugwi ADF igihe yari perezida. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko ababa ku isi bategerezwa kwitegura guhangana n'ubushuhe bukomeye n'ingaruka zabwo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI cyemeye guha Burundi ingurane y'amadolari miliyoni 271, imiliyoni 602 muri yo yaciye atangwa buno nyene. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza ryamenyesheje ko ubutunzi bw'u Burundi butanguye kwogorora inyuma y'imyaka itari mike y'intambara n'ibibazo vya politiki vyasinzikaje bikomeye ibisata bikomakomeye vy'ubutunzi ku ndwaro ya nyakwigendera Président Pierre Nkurunziza. Ikigega FMI catangaje ko ingurane yo mu kiringo c'amezi 38 cahaye Burundi izofasha ico gihugu mu kugabanya ubusumbane hagati y'amafaranga asohoka n'ayinjira akoreshwa mu migambi yacu y'iterambere no gutunganya gushasha ubutunzi. Ikigega FMI camenyesheje ko ukwogorora k'ubutunzi bw'u Burundi mu kiringo c'inyuma y'ikiza ca COVID-19 bwagabanije umurindi naho busa n'ubutifashe nabi. Ico kigega kivuga ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine zatumye ibiciro vy'ibintu vyankenegwa biduga bikomeye n'ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Itangazo ry'ikigega FMI rimenyesha ko ari iyo ngurane ya mbere iboneka ico kigega gihaye Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ikigega FMI cizeye ko bizotuma izindi nzego zitanga amafaranga zikurikira mu bizogirira akamaro gakomeye Burundi ku bijyanye n'amafaranga atari make bukeneye kandi bikazofasha igihugu kuva mu bibazo kirimwo muri iki gihe. Mu Buhindi imigambi itavuga rumwe na leta yagiye hamwe ishyiraho urunani rusange bise India kugira itegura amatora y'abadepite ari nayo avamwo umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'2024. Oriane itanga ishyaka dufitiye inkuru y'idonido.
Iyo migambwe irenga 20 ya politike mu Buhindi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ishinze ugo runani yise India kugira izohangane n'umugambwe Bharatiya Janata Party BJP w'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu matora y'abashingamateka zoba mu mwaka uza. Kwita ugo runani India bibonwa na benshi nk'umugambi watunganijwe mu ntumbero yo guhangana n'umugambwe BJP usanzwe uzwi nk'ushimikira ku mvugo yo guharanira ineza y'igihugu mu matora azoba mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024. Malikarjun Karge, umukuru w'umugambwe ukomeye muyita avuga rumwe na leta Congress Party, yavuze ko ugo runani rushasha India rusigura Indian National Development Inclusive Alliance. Inyuma y'inama yamaze iminsi ibiri ibera mu gisagara cya Bengaluru kiri mu bumanuko bw'igihugu imigambwe 26 itavuga rumwe na leta, Karge yabwiye abamenyeshamakuru ati umugambi nyamukuru ni uwo kunga ubumwe mu ntumbero yo gukingira demokarasi n'ibwirizwa shingiro. Mu nama yabo kuri uyu wa kabiri aho imigambwe 38 icuditse ikorana muri National Democratic Alliance, umugambwe BJP wanebaguye ugo runani rushasha mu kuvuga ko ari ihuriro ry'abantu baharanira inyungu zabo bwite hamwe na ruswa. Mu migambi mishasha y'ugo runani abarugize bahurira ko harimwo gushimikira ku kugwanya iduga ry'ibiciro ry'ibintu nkenegwa hamwe n'ikena ry'ubuzi.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ababa mu bihugu bitandukanye ko bategerezwa kwitegurira guhangana n'ubushuhe bukomeye n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere. Iryo gabishwa ribaye mu gihe ibihugu byo mu buraruko bw'isi bihanganye n'ubushuhe bukomeye cyane. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu baragabishije ababa mu karere ko muri Amerika mu buraruko Iburayi na Aziya kuguma banywa amazi no kwikingira ubushuhe ntangere buharangwa muri iki gihe. John Nairn, umuhanuzi mu bijyanye n'ubushuruhe burenge rugero mu kigo cy'ishyirahamwe ONU gikurikirana ibyerekeye ikirere ku isi yabwiye abamenyeshamakuru ko amakungu akwiye kwitegurira ubushuhe bukomeye cyane kurushiriza kuko uzobandanya. NERM yagabishije ku ngaruka ubushuhe burengeje bushobora kugira ku magara y'abanyagihugu. Yavuze ko ubushuhe mu karere ko mu buraruko bw'isi bwiyongeye inshuro zitandatu kuva mu myaka y'1980. Yatangaje ko ibimenyetso bihari biterekana ko ubwo bushuhe buzogabanuka. NERM yavuze ko ubwo bushuhe butera bwiyongera buzogira ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abanyagihugu n'ubuzima bwabo. Abahinga batangaje ko ihindagurika ry'ibihe riva ku bikorwa by'abantu biriko bituma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi. Abajijwe icokogwa ku ntumbero yo guhagarika ubwo bushuhe, umuhinga wa ONU John Nairn yishyuye mu kuvuga ko ubutumwa afise bworoshe: uguhagarika gukoresha amasoko ntanga nguvu yonona ibidukikije. Mwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no kuri rubuga rwacu rwa internet www akabonu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda bufatanije n'inzego z'umutekano ejo bwatangaje ko burondera ibiziga by'abantu bagera kuri 10 basomye nturi mu ruzi Nyabarongo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Eric Bagira Ubusa yakurikiranye iyi nkuru.
Ukigera ku misozi yegereye umugezi wa Nyabarongo hubatse urugomero rw'amashanyarazi uhita ubona hakuno ku ruhande rw'akarere ka Muhanga abaturage benshi bari ku nkengero z'uwo mugezi. No hakurya ku ruhande rwa Ngororero nuko byifashe, bose barindiriye kubona ko abashinzwe gushakisha imirambo y'abantu babo barohamye muri ayo mazi bagira icyo babatangariza. Bwana Jean Bosco Twizeyimana ari mu bari gusimbura na kuri uyu mugezi ategereje ko umwana we w'imyaka 11 niyo nsenga mu cyo Serge yaboneka mu barohamye. Aratekerereza ijwi rya Amerika uko byagenze.
N'abana bamanutse bajyana n'umugabo bita ndababonye Jean Pierre bagiye kumutwaza amategura. Bageze ku ruzi nyine bambukira mu bwato, ari abana benshi ubwato burebira babashije gukuramo babiri.
Nimutababona biragenda bite?
Tuzategereza igihe bazazamukira. Icyifuzo twifuza ni uko tubabonye twabashyingura nta kintu.
Ijwi rya Amerika rigera ku rugomero rwa Nyabarongo ryahasanze imodoka nyinshi z'abategetsi batandukanye ziganjemo n'iz'abashinzwe umutekano polisi n'igisirikare. Twiboneye abasirikare bashinzwe umutekano wo mu mazi bari gushakisha iyo mirambo. Ubwo twari aho twabonye imirambo ibiri barohoye, ariko byari kirazira gufata amafoto agaragaza icyo gikorwa. Meya w'akarere ka Muhanga Madamu Jacqueline Kayitare yatubwiye ko bari gushakisha abagera ku 10 kandi ko bamaze kubona imirambo itatu. Madamu Kayitare avuga ko bazakomeza gushakisha kugeza naho bazabonera abandi.
Aba bantu baruhamye birumvikana nyine ko kugeza ubu tutarababona, ariko ntago dushobora gutakaza icyizere cy'uko tutazababona, tuzababona bose turabyizeye. Ntago twavuga ngo kizafata igihe kingana iki. Ibyifuzo byacu nuko n'uyu munsi byarara birangiye, ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana, tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo. Natwe ntago tubizi, icyakora icyo twifuza nuko haba vuba hashoboka kugira ngo dushobore kubakura muri aya mazi.
Ni inkuru y'incamugongo, byatugoye kubyakira kuko mbaho buri wese yarari kubyakira byari bigoye.
Uwo ni Madamu Drosere Mushimiyimana, umwe mu barezi bigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo mu karere ka Muhanga. Abaguye muri aya mazi bose bigaga kuri icyo kigo nk'uko ubuyobozi bwadutangarije. Uyu murezi ubaha imushishiro ku mpamvu z'akazi ntabura gukomeza kubona umugezi wa Nyabarongo n'ikibazo kubawuturiye.
Kuko usibye n'abanyeshuri n'uburyo bw'imigenderanire, turabona ko duturanye na Ngororero, nta kiraro kiduhuza na Ngororero, kandi n'uduce duturanye cyane ku buryo no guhahirana ni ibintu bishoboka. Ariko kubera ko nta mateme, nta buryo buhari bwo kugendererana, biragora.
kuri meya wa Muhanga abaturage bakwiye kugendera kuri uyu mugezi mu rwego rwo kwirinda ko wakomeza kubahekura
kutegera amazi kuko afite imbaraga nyinshi zirenze imbaraga z'umuntu bakoresha inzira zashyizweho bashobora kunyuraho kandi zirahari nabo barazizi hanyuma hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahirinde kubera ko nanone uru rugomero rutanga ni serivisi y'amashanyarazi nabo kandi bakwiriye kubyubahiriza bakirinda kwegera hangaho
naho madame Marie Rosaline Twizera Imana umucunga mutungo ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo avuga ko batakaje abajyambere bari bitezweho guteza imbere urwababyaye
mu byukuri biragoye kugira icyo umuntu avuga ariko dutakaje amaboko dutakaje u Rwanda rw'ejo hazaza bari basavoma abayobozi bari basavoma ingabo zirwanirira igihugu mbese nabo bakegirira umumaro bakagirira umumaro igihugu cyabo bakagirira umumaro ababyeyi babo imiryango yabo muri rusange
ubuyobozi bwa Muhanga ntibusobanura imvano y'impanuka buvuga ko buki bikora iperereza gusa amakuru ijwi rya Amerika ikura mu baturage yemeza ko yakomotse ku bwato buto bw'igiti bwari butwaye abantu bagera kuri 14 abaturage basanze birenze ubushobozi bwabo kubatabara abaturage n'abayobozi bahuriza ko kwikubitiro uwari utwaye ubwato yabashije kurohura batatu gusa amakuru akavuga ko abaguye muri ayo mazi bose bigaga ku kigo kimwe kandi bakomoka mu kagari kamwe ka Matyazo bari batwaje amategura uwitwa Jean Pierre ndababonye ayajyanye mu karere ka Ngororero mu matamata Mariko abaturage bavuga ko atari ubwa mbere abantu baguye muri aya mazi gusa ikigaragarira amaso nuko nyuma yo kuhubaka urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati 28 ubutegetsi bwimu yabari batuye muri izo nkengero ehabagira ubusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
mu Burundi wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arangi Yome Bunyoni yarapfungiwe ingozi yimuriwe mu ibohero ry'igitega ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
amasoko y'ijwi rya Amerika yabyiboneye igitega yagize ati yashyize ku ibohero rikuru rya gitega nk'igihe cy'isaha 9:30 yaraherekejwe n'abapolisi sinzi bafise ibikoho binini binini yari muri pick-up y'igipolisi yuzuye abapolisi irekejwe n'iyindi inihiri yabajeje umutekano nyine bose barikanuye mu ibohero rikuru rya gitega generali Bunyoni afise uwundi mubanyi ni Desire Uwamahoro uwo mukoloneli wo mu gipolisi yarafungiwe muri iryo bohero nyene kuva ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu nyene uwo yahoze twari igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko kizwi nka BAE mu mfunyafunyo y'igifaransa abo bagabo babiri bafungiwe mu kibanza kidasanzwe nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'amasoko atandukanye hamwe n'abahamya abahiboneye batubwiye bati n'ibyumba bibiri impome zifise intimba timba za santimetero 50 bipima imetero 4x4 bikaba bifise ubwogero n'ubwiherero yubatswe hakoreshejwe amabuye akomeye cyane uguhitamo ibohero rikuru rya gitega sigihamana rirakwije bisabwa byose kugira ngo abafungwa bahari ntibatoroke rikikujwe n'impome zitatu zimananye ubwa nyuma rukaba rupima imetero 7 hakaba hariko n'insinga umuyoro niko bamwe mu bajeje umutekano batugani diriye mundu iheze ubutungane bw'u Burundi bwavuze ko bukomeje gucukumbura ibindi byaha generali Bunyoni ashobora kuba yarakoze mu gihe agifatwa yakurikiranwa ku byaha bitatu nyamukuru umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Republika na Senari na Inyuzwa anyesi bangiricenge yatangaje kuwa kane gerekerezo rya 13 ku kwezi kwiruhande y'ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi bida ciye mu mategeko ubuhiyongereye ibindi byaha aribyo ugutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho adafise uburenganzira ibi byaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 3 yisunzwe igitabo mpana byaha cy'u Burundi Pierre Claver Miburo umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi yitabye telefone igihe ibiro by'i Nairobi byamuhamagara kugira ngo agire icyo avuze kuri iyi nkuru cyo kimwe nanye sibangiricenge n'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp nico kimwe ntibabusubije ibohero rikuru rya gitega aregwiyome Bunyoni yungururijwemo ni naryo rifungiwemo abashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu kwa gatanu 2015 bo bakaba bamaze gucirirwa uwo guherayo
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza bapfunze mu ndwi irangiye umwana w'umukobwa w'umunyeshure wo mu ntara ya Kirundo gutanga imihoho. Inkuru ya Eloge Wirikaneza akorera I Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyababaje umukuru w'igihugu cerekeye umwana w'umwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata cy'indimi ni umunyeshuri wo ku ishuri ryisumbuye rya komine ajya hitwa Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu kwa 12 ukwezi kw'indwi abacamanza base ntare inkuru ya Kirundo bamurungitse mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko nyene yagirijwe kumena amabanga y'akazi nk'uko kopi y'urubanza y'urya Amerika ryabonye bivuga kuri uyu wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri uru rubanza avuga ko abacamanza bashashe muri rwo kwiye gutanga imihoho batarabogozwa
amucamaga mutangero cyo bamaza je mbona abacamu batitwa yuko ari muzita kati oya gabune numbari uwo mucamaga yiza mategeko ashora kuvuga umwana yimbe kibazo rwamenya mabanga aho umwarimu afite asamba n'umwana bagataba ngo umwana ni wari mwikosa niko ariko nibone no kugira hagi nyuma kirimo umureza asamba n'umwana mukacuvuga ngo umwana kandi we asamba ibyo bintu biraho Jeba la nae kumu kuru wiki huku, mwusu mtananiye nzo kenhambi ni mwoha. Zuwe ni kimi nashwa kaka huku, yomu na wali kumu kari shawo. Hakuite ni kimi nashwa huku.
Ariko yumviriza ibibazo by'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko nk'uko akunze kubikora mu ntara zitandukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagabishije abacamanza yibutsa ko ibwizwa nshingiro rimuha ubasha bw'ikirenga mu gihugu harimo no kubavuguruza ku ngingo zose
bwira umukuru w'igihugu ngo mushobora gucurubanza mukurikije ingingo neza akaza kuvuga cyagwa sivyo murashobora gucurubanza ukavuga ngo uyu muntu Ago fukuzwa bwe bwo kandi yakozicha umukuru w'igihugu ashaza ati ndabugira ingingo kuri itari ahantu nemerewe kuza kumira ingingo y'ubutungane none nona ni kwani kugorora imanza mwagora
mu gihe umwana w'umwigeme yari yarungitswe mu ibohero rya Ngozi butarariye ijwi rya Amerika ryamenye ko kuwa 16 yarekuwe asubizwa mu muryango wiwe muri komine Ntega sentare yisire ku rwagi iwe ry'agateganyo amasoko yuzuzanya y'ijwi rya Amerika yatwemereye ko parake ya Kirundo yahawe amategeko avuye hejuru kugira ngo uwo muyabaga arekurwe kugeza ubu abagabo batatu bavugwa muri iyo dosiye aribo Osarne Meimana yahoze ari umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Mugendo ubujejwe ndero kuri iryo shure Gerard Bigirimana n'umwarimu wo kuri iryo shure yitwa Bonaventure Misago barafunzwe bafungiwe mu ibaho rikuru rya Ngozi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze kuva ajya ku butegetsi Perezida Ndayishimiye yari doge y'abacamanza badakurikiza amategeko akatari gake cyo kimwe n'abakozi ba leta baryibiturire canke barenganya abo bajejwe gutunganiriza mugabo bamwe mu haranya agateka ka kiremwa muntu basanga hari manga nini hagati y'idavuga no kubishitsa Karina Tetsake ari umushakashatsi mukuru mu ishyira hamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi
Le problème qu'on remarque, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane ni kinogo kiri hagati y'ibyo Perezida Sezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivyukuri atandukanye n'ivyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta narikekwa kubabo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarenza igufa abandi no kubica.
Ekanumwe bwa buraya bwakubuye ibihano ku Burundi kubera umuzo wa Perezida Neva buvuga ko hakiragahaze Claude Bochu aserukira umwe bwa buraya mu Burundi mu minsi iheze yarigarutse ko kenshi ariko agira ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe u Burundi byohanagurwa burundu
turi
mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari bibereye ari bitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta novuga nk'akarorero nk'ugushyira mu muco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange ibintu byinshi bitagaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi ubumwe bwa buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa
naho Burundi busanzwe bwasubiye kwiha umutamana mu makungu kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi imbere agatorwa mu ego z'imiryango myinshi muri Afrika no ku rwego rw'umugabane mu byerekeye ubutunzi bwagumye busubira inyuma nk'ibirenge ikigega cy'isi cyabushize mu kibanza cya nyuma cy'ibihugu bikenye cyane muri imyaka ibiri heze na ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibijyanye n'intwari ibereye Transparency International uyu mwaka ryabushize mu bihugu bya mbere giturire ku isi cy'iraye mu gihe haheze amezi arenga 18 ubukene bw'igitoro bwarabaye ingora abahizi isukari kuyibona ari umuzi wibuye isima ikaboneka bigoranye mu gihugu amazi n'umuyaga nkuba nabyo nyene bitangwa itorosoro eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze ya Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi dushikizwa na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya 20 y'ukwa 7 1969 abantu ba mbere basuye ukwezi kandi bagaruka amahoro ku isi ikaze mu kiganiro Amerikana ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 5 1961 President wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy yaravuze muri diskuru imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Igihugu Congress imitwe yombi iteranye ati mbere yuko iki kinyecumi kirangira tuzaba twohereje umuntu ku kwezi kandi tumugarure ku isi amahoro nkuko tubisanga mu bubiko bw'amakuru ya television CNN bamwe babifashe nkaho ari ubusazi abandi babibonamo ubundi bwirasi muri icyo gihe cyo guhangana gupiganwa n'intambara y'ubutita byari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika z'Abasoviet muri make nta muntu numwe wemeye ko byashoboka koko nyamara rero inzozi za President Kennedy zaje kuba impamo imyaka 8 nyuma ya diskuru ye nubwo bwose be ku giti cye atabyiboneye kuko yishwe mu kwa 11 1963 koko rero ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 7 1969 icyogajuru Saturn 5 cyahagurutse ku isi mu kigo cyitiriwe Kennedy Kennedy Space Center kiri muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekeza inzira y'ukwezi Perezida wa Amerika w'icyo gihe Richard Nixon yabikurikiriye kuri television ari mu biro bye muri Presidence Maison Blanche abandi baturage ba Amerika bagera kuri miliyoni barebye uko Saturn 5 ihaguruka bari mu mihanda no ku nkengero z'inyanja bihegereye abandi bategetsi ba Amerika batandukanye nabo babikurikiye bari mu kigo Kennedy Space Center hamwe n'abambasaderi b'ibihugu bitandukanye 60 n'abanyamakuru bagera ku 3,500 2003 muri aba banyamakuru barabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi bari baturutse mu bindi bihugu 55 binyuranye ku isi yose abantu amamiliyoni barebaga kuri televiziyo mu bihugu 33 abandi amamiliyoni babikurikiraga ku maradiyo Saturn 5 yari itwaye ikindi cyuma cyitwa Apollo 11 cyarimo abahanga batatu Neil Armstrong wari komanda w'urugendo rwose Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins bageze ku kwezi neza nyuma y'iminsi ine ku itariki ya 20 y'ukwa 7 1969 Neil Armstrong niwe wasohotse bwa mbere mu cyuma maze akojeje ikirenge cya mbere ku butaka bw'ukwezi aravuga ati akana gatambwe gato cyane k'umuntu ariko ni ugusimbuka bitangaje cyane kwikiremwa muntu one small step for a man one giant leap for mankind mu cyongereza abantu miliyoni 650 barimo babikurikira kuri televiziyo ku isi yose Ijwi rya Amerika abagenzi ba Apollo 11 Neil Armstrong Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins bagarutse ku isi kuri 24 y'ukwa 7 1969 bari bamaze mu kirere mu ijuru no ku kwezi byose hamwe iminsi 8 bazanye ibitaka amabuye n'amafoto byo ku kwezi naho mu byo bahasize harimo ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inyandiko mpuzamahanga igira iti hano abantu ba mbere bavuye ku isi barahakandagiye twazanywe n'amahoro mu izina ry'abayituye bose Ubu butumwa bwari bwanditse mu ndimi nyinshi zitandukanye. Abayobozi b'ibihugu 73 babushyizeho umukono, harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UTANT, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Paul wa VI, umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II, umwami Baudouin w'Ababiligi, President Chiang Kai-shek w'Ubushinwa, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Indira Gandhi, n'Abanyafurika 21, aribo President François Tombalbaye wa Chad, General Joseph Désiré Mobutu, President wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yaje guhindura izina ayita Zahir, nawe ahindura izina rye yiyita Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga, President Emile Derlin Zansou wa Dahomey, igihugu cyaje kwitwa gihindura izina cyitwa Benin, umwami w'abami Haile Selassie wa Ethiopia, Perezida wa Ghana General Akwasi Amankwa Afrifa, President Félix Houphouët-Boigny wa Côte d'Ivoire, Perezida wa mbere wa Kenya Jomo Kenyatta, ise wa President Uhuru Kenyatta, President Lebowa Jonathan wa Lesotho, President William Tubman wa Liberia, President Philibert Tsiranana wa Madagascar, Lieutenant Moussa Traoré, President wa Mali, nyuma yaje kugera ku ipeti rya generali, Minisitiri w'Intebe w'Ibirwa bya Maurice Simsagur Lamgulan, Umwami Hassan wa II wa Maroc, President Léopold Sédar Senghor wa Sénégal, President Siaka Stevens wa Sierra Leone, President Jacobus Johannes Jim Fouché wa Afrika y'Epfo, Umwami Sobuza wa II wa Swaziland, Swaziland isigaye yitwa Eswatini, President wa Togo General Niasingbey Yadema, President Habib Bourguiba wa Tunisia, General Sangoulé Lamizana, President wa Haute-Volta isigaye yitwa Burkina Faso, na President Kenneth Kaunda wa Zambia. Inzozi za President John F. Kennedy zari zabaye impamo kohereza umuntu ku kwezi no kumugarura ku isi nta nkomyi mbere y'uko ikinyecumi 1960 1970 kirangira. Mu myaka itatu n'igice yakurikiyeho, nyuma ya Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins, abandi bahanga 12 bose b'Abanyamerika gusa nabo bagiye ku kwezi kandi baragaruka. Nta wundi muntu urasubira ku kwezi kugeza n'ubu. Commandant wa Apollo 17 Gene Cernan ari nawe wakuye ikirenge cya nyuma ku kwezi, yasize avuze ati tugiye uko twaje, niba Imana ibishaka niko tuzagaruka mu mahoro n'ibyiringiro by'abatuye isi yose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagikurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Njuti mwarimu duteza amatwi ahani ibiganiro byacu birangiriye, turabashimiye cyane ko mwahisemo gukwikira radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro, mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza.
Yabai, chuburundi yabari ikimizo cyacu ngo tangi cyambo mubanyagihugu yo yabari ikimizo cyacu Bakozi bakarorero batanga makuru